Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC mu Burundi, utumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ho ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu, hamwe no kukibanza cacu ca internet ari ico wezi3 radio yacu VOA.com. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibiharuro bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bibandanya kwerekana ko akarere ka Afrika ariko karangwamo ibitigiri binini cyane by'abakiri bato kurusha mu tundi turere two ku isi. Ku bw'ibyo biharuro, ibice 65% by'abantu baba mu karere ka Afrika bagizwe n'abari munsi y'imyaka 25, nyamara ubukene n'ubushomeri bibandanya kubangamira bikomeye mu karere kose ka Afrika. Benshi mu bakiri bato barimwo n'abarangije amashuri harimwo na za kaminuza nta kazi bagira. Abakiri bato mu Burundi batagira akazi muri iki gihe bariko bavyifatamwo gute? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Lionel Ndayishimiye, yarangije amashuri kaminuza mu Burundi yamara atagira akazi muri iki gihe hari Bujumbura mu Burundi. Lionel wiriwe?
Ego ndabaramukije mahoro ngaho ku Ijwi rya Amerika. Murakomeye namwe?
Turakomeye. Ikibazo cy'ubushomeri ni kibazo umuntu adashobora kurambirwa kuvuga ko ni kibazo gikomeye cyane kiraje ishinga karere ka Afrika na karere kacu k'ibiyaga binini muri rusangi. Icyo kibazo ukibona gute muri rusangi?
Ego ikibazo cyo kutaronka akazi kugwaruka ni kibazo gikomeye, ni kibazo nubwa gihanze leta, nubwo rimwe na rimwe ubona leta abanyapolitiki bacu ubona hari ibintu bimwe bitaho ugasanga bitaye mu bintu by'amatora, ugasanga hari ibintu bimwe mu by'uko rwaruka ukabona babirabira nirari ukabona yuko bobo hariho ibyo novuga ibibahereza akarusho ukabona nibyo bashiyemo imbuzi cyane, nubwo bakibagira yuko urwaruka bwo kazoza kejo bobo bariko baragenda ha mu rwaruka nabwo bakibagira icyo wazoba barusubiye muri kazoza ukabona nibwo uribagiwe cyane, ari nacyo bituma ubona ngaha mbere muri Afurika cyane abanyapolitiki usanga dufise bitaho inyungu zabo pahapo yo kuraba inyungu z'ibihugu babo barimo kubwira barabeho badushana muri kazoza, ari nacyo bituma ubona urwaruka uno munsi turi mu bukene butagira uko bungana kuko ni na leta uko iyo biri kose yaba mu bihugu canke yaba bihugu bitunze canke bikene urana bikenye urana yuko amaleta usanga ariko arafata tumwe mu za Buraya urabona yuko kungene bashira ingufu hamwe kugira bashobore gufasha urwaruka kugira bashobore kwihangira imirimo rukorohere ibyo bihugu bikorohereza urwaruka, ariko sico kimwe no ngaha paka politrave benshi akintanga karonga iwacu i Burundi urabona yuko atakima kimwe leta iri kwirakora kugira urwaruka rushobore kuva muri ubwo bushomeri.
Ubwo rwaruka turavuze muri Afrika ko ibice 65% bari munsi y'imyaka 25 vyotegerejwe kuba ikintu ciza kuri kazoza ka Afrika, yaba bari bafi amareta yaho ashizeho uburyo bwoshobora gutuma biteza imbere. Mu gihe abo ubwo rwaruka rungana uko kose utagira icyo rukora, niki ruzovamwo?
Nagahombo kanini ya cyane kiretse aho iyo ni 65% muri Afrika nunga hi Burundi wacu rikangume mvuga cyane cyane Burundi imperereye nunga hi wacu mu Burundi ugaruka ni plus de 65% nagahombo kanini cyane kubona aha umuntu yarageze ko akora kubona aha umuntu yarageze ko akora igihugu ko ari umuntu yarageze ko ushaka guteza imbere igihugu akongera kiteza imbere ashobora kubura n'icepo n'icaruguru ari wa muntu wo kwinda kumarigara ari wa muntu wo kwirirwa arose itabire ngo amafaranga 50 ari byo byari cyaye ko n'ibintu biteye isoni n'uvuga ko ari nkoko nibintu bitene ubwoba muri kazonza twebwe nka jewe nka karorero ushira kwiyumvira kuri kazonza ku Burundi nka bwa PSK tugi ejo mu myaka 20 tuzoba twe turi iki kukora tubona uno munsi icyo tuko turaba nibintu bwe mabiri kwirashira ugwa ahantu hari ku gihugu n'ugwaruka ruko kuja ruja ahantu hari hatene ubwoba
inzitizi zituma abo bakiri bato cyane cyane bagije amashuri batanonka kazi uzibona he iki kibazo nyamukuru kibona he
ego inzitizi ni nyinshi urabona ubukene kugira umuntu urabona kuronka kazi ngaha mu Burundi wacu n'ibintu bigoye no kukaronka hari miturire hama ugasanga hariho n'abantu bakora bari mu maposte badafise mwo bumenyi bukwiye kamwana wa mama na hama no kumenya leta itorohereza ngo gwaruka ndetse rwaruko barufite amaproje uruhagiye amakaminuza rwafite amaproje hamwe de proje nazo kugira bagishire mu ngiro hari ibipapuro bisabwa ugasanga ibyo bipapuro uca mu bushikiranganje ubu nica nke butatu ugasanga ni wa muntu afite proje nta mahera afite ugasanga kugira uronke yo agrema na mafaranga bisaba urumva inzitizi ni nyinshi cyane ku buryo leta itabifashe mu muntu oke urwaruka rwafiteho rutangurira mugabo leta nayo ugasanga nta nguvu ikiri afishigamo kugira urwaruka rushobore kugira rwagira pa imwe mugabo ugasanga nga leta nta politike ifite kugira abashobora gufasha ubugwaruka kugira abashobora kugwa mu bwo bukene
hari amashyira hamwe yo bariho ubwo gwaruka rwoba rwagiyemo kugira ngo rushobore kugira ijwi rikomeye rushikirize ibyo bibazo nk'abategetsi
ego amashyira hamwe gwaruka rwayajamwo amashyira hamwe gwaruka rwayajamwo rukagira amakoperative mugabo navuze yuko leta naho ubuno uno munsi nogira koperative leta itanyoroheje bakambwira ati okay wewe Lionele Daniel iyo shyirahamwe ry'iwawe reka tuguhereze agreement ku buntu tuguhereze naho ukorera aho ushaka gukorera ubona ahubwo ashaka kuba favorable kuri ibyo bintu by'iwawe ni hehe leta ikamfasha muri ibyo bintu byose ndashobora kugira iyo projet hama no kuronka icyo kibanza nka kibura urumva n'ibintu amashyirahamwe bayarimwo mugabo koroherezwa n'ibyo bidasanzwe koroherezwa n'ibyo bidasanzwe no kuronka iyo mitahe leta igumye ivuga yuko igiye gufasha ugwaruka mugabo bigaherera mu majambo nihabona ugwaruka n'umunsi biri mu bibazo biteye ubwoba
tuze ku mirongo ya telefone Fabrice atuteye akama Fabrice uratwumva Fabrice uratwumva
ndabumva
yego irindi zinahuri
nitwa Imana Fabrice ndi mu Rwanda i Kigali ya mu aho bitinya rutaramo
ufite ikibazo cyanje cyumviro
nge nta gari kibazo bwo nagira ngo nunganire uwo muvandimwe wo mu Burundi
yego
mu byukuri koko ikibazo cy'ubushomeri kiriho kandi ikibazo cy'ubushomeri kiri ahantu hose ku isi nkuko mwabivuze ariko icyo kibazo ugasanga abantu benshi babayo nabo ariko kandi bigaterwa n'amareta ukuntu leta zijya ku buyobozi zijije abaturage ko zigiye gukemura ikibazo cy'ubushomeri ugasanga rimwe na rimwe manda zabo zirangiye badakemuye ibyo bibazo by'ubushomeri ndetse ahanini nikibabaje ugiye gusaba n'akazi cyangwa ubabashije kubona aho adepoza yagira ngo agiye kudepoza ugasanga baramubwira ati ngo kereka niba ufite uburambe bw'imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa 3 mu byo ugasanga ibingiye ni mu bintu ushaka gukura ubushomeri kuko nta kuntu uzajya gukora akazi utarigeze wimenyereza umurimo nta tagize amahirwe yo kukabona ngo utangire ubibone kuvuga ngo uruwenda ruhari ubonye uburambe bwo kwagakora bitaba kugira ngo nta burambe ufite ugasanga ibyo ni bimwe mu bibazo ni nayo mpamvu usanga urubyiruko rwinshi rwitabira usanga rujya no mu mitwe y'iterabwoba ku mpamvu z'uko nta mirimo ruba rwabonye kugira ngo rubashe kwiteza imbere cyane cyane nk'umwe icyo kibazo uwo muntu yaravuze aho ngo mu Burundi twabone nk'ibibazo byabaye mu Burundi nk'amashyingo ubushyamirane bwagiye bubaho ushaka gusindakaza ubuyotegetse bwari buriho mu byukuri mwiye murebye na musanga kubura urubyiruko rwarafashe ya mbere ukitabira bira bintu tukateza n'umutekano mu kihara mu gihugu cy'u Burundi ndetse ukabwarumviye abayobozi bashatse kubashuka ni impamvu ziko tari bafite ibyo bakora cyangwa se turebe no mu Rwanda ukuntu 94 byagenze byose ni ibibazo kuba abayobozi bajya ku buyobozi bagatinda kuva ku buyobozi naho bagira bakavaho batake mu bibazo by'ubushomeri. Icyo nicyo kintu nari kitina garagazaga.
Urakoze.
Yego namwe murakoze.
Eh dufite kandi Laura ku munyo wa telefone uratwumva?
Yego mwirwe ndabumva.
Irindi zina aho hamagaye uri?
Letwa Nionizero ramukoza umukunzi wanyu ndi mu ntare w'asazwa mu karere ka Kirehe mu ngwa Kigarama.
Ufite kibazo cyangwa icyumviro?
Vete icyumviro kuko nanje ikibazo ikicyumviro mfite nuko abantu benshi nk'urubyiruko bakunda gusuzugura akazi ngo ngiye ngo akantu kaza gukora kandi akazi kose nta kazi. Yo bambwe ubusemeri bwitaho uko direkte bugurira ahantu hose bashaka ubusemeri abantu bose katarakine kubera iki gusuzugura akazi.
Murakoze.
Ubwo rero nta kibazo ndabakunda cyane mugira umutsi mwiza kabisa ibyo bamera tukunda kubakurikira nani kire.
Murakoze.
Sasa.
Dufise kandi ku murongo wa telefone Jean Bosco utubwire n'indi zina n'ahuri.
Niho Jean Bosco ndi Kigali mu Rwanda.
Yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Yego cya mbere kuvanga urubyiruko rw'Uburundi ruburakazi. Yego ruburakazi ariko ikintu kimwe nuko uturaze nk'abanyepolitiki abanyepolitiki ha kuvuga teka twubaka igihugu urubyiruko rwacu turuha akazi bafate bo urubyiruko twebwe urubyiruko kajya kubukoresha ariko ikindi kintu kimwe kibabaje mu Burundi igituma urubyiruko rutabona akazi ikimenyane n'akamwana wa mama nicyo kintu kishe igihugu cy'u Burundi naho ibindi byose Burundi urafite akazi kandi urubyiruko natwe niturera amaboko ngo twame tuzeye inzu zizava mu makungu reka ariko ahubwo ibyo dukwiye twebwe nyine kwihangira umurimo ibyo kuwe uguhinga tukamenya kandi guhinga ariko gusa cyo nabonye mu Burundi hari urubyiruko rumara kuja kwiga za kaminuza amara gusohoka kaminuza ngo ngiye ngo naje guhinga ari buriya buhinzi nyene twanga nibwo uriho ufite inyungu ngiye ndamaze kuraho ubuhinzi hakuru ubuhinzi nibwo bakuramo inyungu abantu benshi bere nko mu gihugu cy'u Rwanda ndaraba ibintu byinshi buhinzi kenshi nibwo buteza imbere urubyiruko kandi abagoronome bo mu Burundi hari abagoronome usanga bize za sigure kandi hari abagoronome bize za kaminuza bicaranye dikomeza icyo rero kintu tukwiye kurwanya akimenyane n'akamwana wa mama mu gihugu tukagica nitugice nta kitazabuza ko twubaka u Burundi buzira umuze.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Lionel Roa yavuze ikintu ngo gusuzugura akazi ngo hariho ubuzi abakiri bato badashaka gukora naho baba bicaye atakazi bafise. Uyu nawe Jean Bosco ariko aravuga nk'ibyerekeye ibyo kuvyukurima nawe nyene ari muri iyo ntumbero y'ukuvuga ko akazi n'akazi ubivuga kwiki?
Ego vyukuri atamuntu ariko arabideha hariho urwaruka usanga ariko rusuzugura akazi mugabo jewe igihugu cy'u Burundi ndakizi ndi muto cyane igihugu cy'u Burundi ndakizi abajene cyane cyo jemba ngahi Bujumbura abajene ndabona ukungene bavuga ukungene bameze uno munsi tuvugana nagenda kugira ikugwaruka vyukuri ibintu byo gusuzugura akazi urabona yuko atari nk'ibintu bya kera harya basuzugura akazi nuko kari kahari kandi nuko wabona ukungene situation yari imeze mugo uno munsi urabona yuko vyukuri ugwaruka urabona uno munsi munaje kaminuza yizi imyaka 5 urabona ariko aracuruza mu butike urabona ariko aracuruza amazi urabona ariko aracuruza ibigori umva icyo kintu cyo gusuzugura akazi sino kiguma ko cyane hano higira kabiri nako naco novuga n'ikintu cerekeye korohereza aba investisseur nka mu Burundi wacu hari abantu baza kwinvestisa mu Burundi ngo ugasanga abanyepolitike kumwe mumvuga ngo mangaruka ku banyepolitike kuko byose niho bigarukiye bihagarariye kuri politike ugasanga niho kwarorohereza aba investisseur kugira bashobora kwinjiza ku investisa ha mu Burundi ugasanga umunyepolitike ugasanga leta iri kwisaba ibirengeye kugira uwo munyepolitike wewe ashobore kuronka kugira imifuko yiwe akayoberwa yuko uwo mwemvetisere aje kwemvetisa mu Burundi atazokoresha umunyamahanga ariko azokoresha kugwaruka ari byo bibagira cyane nk'akarorero hariho proje namwe ndaba iri mu ntara imwe ngaha mu ntara ya Cibitoke iyo proje bayagira ibyo kugurura je narabadije yari gukoresha abantu bashika ku 2000 niyo yari gukoresha abantu bashaka ku 2000 mugabo narabadije gituma byanse mu nyuma byanse barambira yuko leta hari ibyo yasabye abo ba investisseur baje kugurura iyo projet ino kuvuga mananiza umuntu rero igihaje batinje kwenzesisa ngaha akabaje gukorera mu guhomba yemera gusubiza umutahe wiwe inyuma yego barababirigi barendera gusubiza imitahe yabo inyuma icyo ni kintu giteye ubwoba cyane ni kintu cyo kutiyumvira kugwaruka ni kintu cyo kutiyumvira ku gihugu reka kuraba reka kuvuga ati twebwe ingowe nzetse hari amahera kujya mu mugambwe utayemeye taha ibintu biteye n'isoni ni ibintu biteye ubwoba n'ubwo biracyafise abarongozi by'ukuri batari mire batafise umutima wo gukunda igihugu badafise objectif yo kugira bubake igihugu bafise dufise abarongozi bo kugira bobo baje hejuru bitwa abarongozi mu mifuko yabo bikomeye ngo kwiyumvira kugira igihugu bishobora gutera imbere by'ukuri nk'ahantu tuvuge nk'aha mu Burundi ko turasubira inyuma biteye ubwoba kuko turasubira inyuma biteye n'isoni ahubwo niko nguma ndabivuga kuko tuko tujya ahantu ubona yuko hatari heza cyane ego hama ku bintu hariho uwitwa Jean Bosco nawe yavuze ibintu byerekeye guhinga kurima ibintu byo kurima by'ukuri ego nibyo kandi byo kurima ibintu byo kurima rona yuko aha mu Burundi nibyo bidutunze cyane mugabo rero nguma ngaruka kuri leta SK ni narima ibyo bintu voix de sortie nibyo ndimye ni hehe ibyo twite ni leta tweza kubirondera kuko ni narima za tomati zikabumurengera aha mu Burundi hari hantu usanga hari haba itomati sindonke kunda gisohokana mu Rwanda mu buryo busanzwe canke muri Congo urumva yuko nubundi frein ibintu biguma bitubloka tubugwaruka ni byinshi cyane nuko gusa leta yohindura politique ikarondera politique do construire yo kugira ugwaruka bashobore kugira ubuva kugwaruka gushobora kwiyungunganya nahandi ugwaruka bafite ingufu kandi se possible ifo gusa yuko leta kuko niyo novuga niyo nguma ngaruka ko igahindura politique kugira dushobore kwiteza imbere ngaha mu Burundi wacu
witegereje bitigiri urugero rw'ubushomeri ku bakiri bato mu Burundi worushira kuri ihe pourcentage muri iki gihe
aha mu Burundi hariho ibiharuro nayo nagiye kuraba muri BBN hariho plus 55% urabona yuko muri birare plus 55% abashomeri aha mu gisagara naho plus 65% n'abashomeri umva n'ibintu nibintu byo kubona yuko icyo giharuro ni giharuro kinini ya cyane ugasanga akazi gafise agatsiko k'abantu kandi ugasanga mu gutanga akazi naho nta transparency ijamwo ugasanga mu gutanga akazi baruhe bahereza kamwana wa mama ushoboye udashoboye urumuganga wabyize nabi ntabishoboye urabaye umuganga tugasanga ubya muntu basize hajya ahantu ugasanga hari n'ibindi bintu bigiye gupfa mbere biteye n'ubwoba kuko nk'akarorero urumuganga igihe utabishoboye umenye yuko rezulta bw'umutora ari negative kubera yuko uguma ukushira abantu mu bintu badashoboye umva iki giharuro ni giharuro kininiya cyane ngaha mu Burundi wacu
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Raymond aduteye akamu Raymond uratwumva
Rwanda
wumba iri zina huri
ruhamya ndi Kigali mu Rwanda ku gisozi
ikibazo icyumviro
abo batumirwa ari waruvuze ngo mbongo twihangira imirimo ngo urwaruka rwihangira imirimo ariko nago nemeranya nawe none kuki baratubwira ngo twihangira imirimo uzahanga umurimo gute nta kintu uheraho ubuye mu ishuri urangije kaminuza 0A urasohoka ati ntutangirira urasanga wa wundi ahubwo wasigaye inyuma bacuruje cyo nakwita ngo ni karito hano mu Rwanda niko ufite baze watangiranye baze yo hasi yamaze gutera imbere kukurusha ahubwo wahanga umurimo gute nta mafaranga ufite ukompete n'abo bantu uzana ubwenge uvanye muri kaminuza cyangwa muri iyo segonderi ikindi kintu wenda batubwire ese ikintu babona amakampani amwe namwe avuga ngo uburambe babuvuga wiki murakoze
udaduteye kama ni reverien uratwumva
ndabumva murakoze kunyakira
irindi zina uhamagaye uri
ndakoma
uri he
karere k'ibiyaga bigari.
Yego, ufise kibazo cyangwa icyumviterera?
Yafise cyumviro nterera, najya mvuga yuko mu Burundi gwarukane rushe gutera imbere kari ho gwaruka rumwe rumwe rutotezwa n'abandi bari ku mugambwe uri ku butegetsi, nta kintu umuntu ashobora gukora utavuga rumwe n'ubutegetsi baragutoteza ukagira nibyo agomba gukora bakabigutwara. N'ingorane za politiki ziri mu Burundi nibaza uko hari iterambere ryoshoboka bitaratorerwa inyishu izo ngorane za politiki, kubera umuntu abirazi nta kwisanzura kuhari. Hari benshi bagira abanyuruzwa bazira ubusa, kandi n'uwuhejeje amashuri nta kazi yigera aronka mu bisanzwe. Kuronka akazi n'ikimenyane utari mu mugambe nta nkuze mbona ataterambere rihari, nicyo nashaka kuvuga. Murakoze.
Dufite kandi Frederico. Frederico, uratumva?
Yiriwe neza.
Yiriwe. Yego, irindi zina huri?
Nishimira Imana, hama ndi mu ntara ya Ngozi. Neza neza.
Ufise ikibazo canke icyumviro?
Kimwe n'icyumviro, ikindi n'ikibazo. Ngemere kukabaza. Kambere nashaka kubanza kumubaza, hari ibanki bari bemeye boshingira ugwaruka, bari bavuga yuko ngo izoshobora gutwara amafaranga agera ku miliyaridi 60. Ndeje wabyahereye hehe cyangwa ibyo byagenze gute? Hanyuma rero kiye ngaruka kuri ibyo bintu bijyanye n'uko ngo ugwaruka gashobora kwihangira imirimo. Nibyo kuri kweri ugwaruka gushobora kwihangira imirimo, mugabo urumva kimwe. Mbega iyo bifatwa abo ugwaruka rwo rwihangira imirimo, baba bafatwa mu mugongo gute? Kuko twama tubona kenshi twe turagerageza kujya kudodora ahantu hatandukanye ikanga nkagiye urumva murazi ko n'abandatira ko ndabwire ko nashinzishira hamwe ry'ugwaruka rutize rw'abakozi mu mazu naragerageje kwitura hose za European bandi kambere n'amambasada atandukanye ubuhesha ndagiye urumva ntibakunda imigambi yacu ntibakunda kwiyemera bacu bayisubiza inyuma. Murazi ko n'abariye yuko twe tumaze kubona ko tuzifashanyo twararadze kungene duhinga umugambi wo guhingura amasabune ngaha mu ntara ya Ngozi. Mugaho hose twaragerageje gutera kamo hirya no hino, twarabuze n'umuntu n'umwe yo dukwiteho ubwire adufatiye umugongo basi ku umugambi tuba twatanguye. None mwumva muri kino gihugu cyacu hariho gukunda ibikorwa by'ugwaruka, ko bavuga ngo twihangira imirimo, mbwiye imirimo wayiha twayihangira, tubasabye ngo adufatire imvugo cyangwa aduterere cyangwa batwishimira basi ku mabanki tukabura n'umwe. None wumva igihugu kizava mu bukene gute, tuzokwiteza imbere gute, bizogenda gute? Mugabo urumva kimwe twashaka gushima, twashaka gushimira mwebwe abamenyeshamakuru bo ku Ijwi ry'Amerika ukungene mwama mugerageza uko mushoboye ibyo bibazo mukazamura bishyira ahabona. Mugabo kandi nako twosaba mureze muragerageza mufata mutumira nk'umuntu umwe muri ubwo yabaye kwigoruka mugaca mutumira n'ubundi umwe muri leta kugire azaragira icyo yivuze ku amaheze nk'amezi atatu mubibusa ati mbe imwe mwiyemeza mwarabigezaho. Ndabona yuko mwafasha cyane, hama murakoze Imana ibaheza gihe.
Urakoze cyane kuri icyo cyiyumviro. Lionel, urashaka kumwishyura Frederico kuri icyo kibazo abajije ku byerekeye iyo banki cyane cyane ngo yari yemewe yari yatanzwe ko umuhango?
Yego, Frederike avuze neza cyane, ashikije ikibazo cyiza cyane. Ni bimwe naguma mvuga abanyepolitike, reka mumbabarire bimwe mvuga aha mu Burundi wacu mperereye, sinshure kuja mu karere kuvuga mu bindi bihugu, nime mvuga aha iwacu mperereye hoho nsanzwe nzi cyane nongera mbona. Ni bya bindi nguma mvuga yuko abanyepolitike bafise ibibazo, abanyepolitike barafise ikibazo n'ukuri. Abanyepolitike bacu ndibuka mu 2000 yego, mu 2015 oya hari mu mwaka uheze niho nyakubaho umukuru w'igihugu yemera yuko hagiye kubaho banki, hagiye kubaho banki y'ugwaruka izotwara plus de 60 miliyari. Mugabo gushika ino saha nta nobwo kwatana trace kuva ibyo yavuze mu 2017 birabaho. Sinzi rero yuko abanyapolitike dufite ngaho iwacu mu Burundi bavuga ibintu kugira bihayagize, bavuga ibintu mugabo n'ibintu biya by'inkura mutima cyane, n'ibintu biya by'inkura mutima cyane, kuko nk'ubu hakarero nk'umuntu yaratangaga gwahye bagiye kumubwira ati tugiye kukuzanira paracetamol cyo tukiye kukuzanira serum kugira duce guterukire hamyo serum ntayironge, n'ibintu by'ukuri ugwaruka birubabazwa cyane niyo nyifato niyo comportement ukungira abanyapolitike bavuga ibintu bigaherera mu majambo bigaherera mu mamiko yabo, n'ibintu bibabaje cyane hamyo ibintu byerekeye by'ukuri imirimo navuze yuko ata fondation iyo fondation nayo ni leta guhanga imirimo c'est très facile ugaruka mu Burundi rwabishoboye mugabo ya fondation ya leta itegereza kuvuga ati aba bantu ko bagize intambwe reka tugire uko natwe tubafashe bashobora gushika hajya nta hantu na hamwe ugaruka rugiye kwigira rushika guhanga imirimo ni ibintu bisanzwe. Uyu Frederic Abingozi ingozi no vuga ko ari nka vire mu Burundi ubu no munsi yo bagira nk'iya gatatu yo bigira nk'iya gatatu ngaha ni naho nya wa umukuru w'igihugu wacu uno munsi avuka yababwiye ukungene uno munsi ahamaze gushika ahamaze kudodora mugabo byamaze kwanka atanu na hamwe adodora ngo bamwumvirize none ganya kubaho umeshe makuru ibintu bimeze uko leta nkuko nabivuze abanyapolitiki badahinduye systeme barimwo yo kurara inyungu zabo ubu no gwaruka no munsi turiko tujahe turiko tuvahe n'ibintu biteye n'isoni ibihugu bya Burayi uruko ruripfuza iyi percentage y'abajene urashobora kuvuga ati twe turakeneye abajene nk'akararo muri Canada niho nkunda kubyumva turakeneye abajene bangana uko niho gutera abantu urabona yuko ufite abantu bashaje turakeneye abantu bangana uko kugira bashobore kuza gukora akazi nk'aha mugabo abo bantu bari muri bino bihugu nk'ahe mu Burundi nibabona akamaro kabo nubwo ko ari nko ubumuga abanyepolitike bacu bafite n'ubumuga kubaho witwa kuri umunyepolitike ukomeye uri umuntu afite ijambo mugo ukabona ahagera ku ngohe ziwawe gusa dushaka kuvuga tugaruka no munsi kuko rujya hehe kuko ikintu ndi kundabona ngaha mu Burundi urabona yuko abanyepolitike by'ukuri atahantu na hamwe bakora araba bo baraba aho hagarukira ibyabo gusa kwiyumvira kuri kazoza ku Burundi oya anacyo gituma nka twebwe ugwaruka dufise ubwoba muri kazoza ati SK twebwe no munsi bimeze uko abari inyuma yacu hoho bizoba bimeze gute rero nibahindure politike nibahindure systeme bariko barakoreramo babone yuko ugwaruka bikunda yuko ubushoboye gukora hama muri no kino gihe ugwaruka ari gwinshi kandi rufise izo nguvu bazikoreshe mu kugira ngubake igihugu kibazo bagenda kwirotuzwa atagwaruka ruhari n'uruha atanga uburu ufite kuragurirwa ku marigara n'urwa ruhanywa ibiyayura mutwe n'ibindi bintu bitagira ikimanzi.
Hari umwe mu baduhamagaye yigeze kushikiriza ikibazo cy'uburambe ngo abakiri bato barangije nk'amashuri bagiye kurondera akazi babanza gusabwa uburambe mu kazi n'ingene bamenyereye akazi, icyo kibazo ubona gishobora kuva mu nzira gute?
Icyo kibazo hari abantu tugomba gufata yuko leta ari akantu gatoya, hari abantu tugomba gufata leta ko ari akantu umuntu ashobora gufata amatwi agakwegera hariya cyangwa agakwegera hariya, hari n'abandi bantu bari muri leta babona yuko umengo ntacyo bari, nicyo kibazo gihari. Mugo tuteza kumenya yuko leta ari ikintu gikomeye cyane, yaba mu ngingo zose z'igihugu yaba mu bintu byose by'igihugu leta itegereza gushyiramo ingufu yo kugira ishobore kuvuga ati aba bantu badafite akise yo gushika hajya reka dukoreshe ingufu duhabwa n'amategeko kugira bashobore gushika hajya. Ibi byose ni ibintu nko kubona abantu bavuze ati twe turakeneye abantu tubaha akazi mugabo ngo basabye ngo experience y'imyaka itanu eske ako kazi muzoguma muhanahana n'abantu bakoze bakava mu bundi bakademisiyona mu bundi kubera babonye umushahara ari mwiza ati ndademisiyonye imyaka ndayifise, mbega bamwe bakorava muri za kaminuza bo bizogenda gute, bamwe bakorava mu za kaminuza experience yoyo bazoyikura hehe? Ibi byose ni leta ifise ama institution akwiye bavuga ati ubu leta niyivuga niyo iregula ibintu byose ifo koreti iregula ikavuga ati nimba mukeneye gutanga akazi gira appel d'offres hama hasigare vuga ati abamenyereza abandi mugabo bavuga ati bwiza appel d'offres ku bantu bakeneye akazi mugabo pana ku bakoze mu za kera bamwe bakora kuva kera ngo nibo mbega iyo system yo kuguma
yoguma ari nka triangle mugomuhereza akazi babandi nyene babandi nyene ugasanga hariho n'umuntu azorinda apfa nazakaminuza tuko turiga arinza apfa atanashikiriwe kubera mugomuhereza akazi babantu babantu nyene ibyo bintu rero ni leta itegeza kubishira mu ngiro kavuga ati ni mutanga akazi hama abazokwigisha abandi akazi mu bagumizeyo hama makora akazi kuko umuntu ari mu kazi aramenyera umuntu azomenyera akazi ari mu ibarabara tazomenyera akazi atarandagashikamo amanza ugashikamo hama akazi omenyera yamaze gushika mu kazi.
Urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Desire ari ku mirongo ya telefone. Desire uratwumva?
Yego ndamwumva.
Yirindi zina huri?
Nibirantego Desire ndigitega.
Yego ufise ikibazo canke intererano?
No ni intererano. Mwaje kubara mutsa naho mutumire sinamumenye ngo simwanya nteva.
Yitwa Lionel Ndashimiye.
Asabwe
itwa Lionel Ndashimiye arangije kaminuza nta kazi araronka gushika muri kigiye turiko kutuvuga ku kibazo c'ubushomeri cyane cyane kubakiri bato abarangije amashuri.
Ego cyane kubisanzwe kibazo c'ubushomeri nko ngaha mu Burundi no fata yuko biri mu nzira zose mu mice yose bo leta irabifisemo uruhara kandi n'ugwaruka nabwo rafisemo uruhara kuko duhereye nko kugwaruka ntashobora kubona ngene umuntu ashobora kuba yarize akaba yize nk'ubu pronoma ashaka kugana n'umuntu mu ugasanga itongo rya se na nyina baracatera ibitoki kumwe babitera mu za 70 bafata ibigori n'ibijumbu n'ibiharage n'intengwa n'ibiki n'ibiki byose bagacucikiranya hamwe wewe akava mu ishuri arindiriye yuko gusa azoja gukorera mu ishyirahamwe kanaka canke gukora muri leta uvuga rero mu gihe urwaruka rwoba ruciga rushira mu mutwe ko bazoza gukorera abandi cyangwa gukorera ishyirahamwe kanaka aho ntacyo ntabuze ubudopfa bwarabonetse bukwira zina muntu wese cyangwa ikintu ahubwo ni cy'uko umuntu wese yova ku ishuri akavuga ati njye ngiye kurondera ubumenyi ngiyongera ku bwenge Imana yampaye hanyuma nkora iki kintu akishyiramo yuko ubwiwe ashoboye amaturage rero kuri leta irakwiye kugurura imiryango canke iga fata ukuboko umuntu ashaka kugira hashika kanaka nk'ico n'icyo bari yabwiye ko yo oshimwe bankigwaruka cyari kintu ciza cyane hari abantu bamwe bamusanga bashobora kuba bagiye hamwe bakinzira umugambi kanaka mu gusanga barabuze uburyo bwo kushira mu ngiro nabo rero bari bakwiye kuba ari abantu bo fata mu mugongo bakaroswa uwo mutahe mu gihe bize ku iyo project bafise kumbure ishobora kugira aho igashikana nico kimwe n'iki kintu ushobora gusanga nk'umuntu akiyumvira ikintu kanaka fate nk'umugambi kanaka namwe ndaba hari nk'umuntu baheruka bari bahagaritse yavuga ko ari karakora ibintu by'umuti imvura ya diabete biki bo bamwe bakavuga yuko uwo muntu ashoboye by'ukuri akora imiti y'ukuri ama mu bushikiranganyi nabo bakavuga bati nta bumenyi abifitiye numva ari ibyo bintu usanga bigora ingene umuntu ashobora kuba akora ibyo ukora kumva ashobora kuba atabikora neza kumva zo kubura uburyo mugabo yaba yari kuba yarose nk'abantu kanaka bamufata mu mugongo akavuga bati reka tugire uruganda rwo gukora ibi bintu kumbure bikorwa neza bifise isuku kumva z'uko abikora mu buryo buke ashobora kubikora nabi nawe nzi uwo muntu mugabo gusa nabyiyumviriye ko kuri icyo kintu avuga nti nimba byari kuba ari byo ugasanga rero akora ibintu byo hama akaba abikora nabi kumva z'uko adafise ubushobozi bwo kubikora yari uwo gufatwa mu mugongo hanyuma bakaraba iyo izo ndoto ziwe ko azishitsa hanyuma nimba atari byo naho bakabihagarika niyo mpamvu rero navuga nti leta irakwiye kuraba igayumvira ku neza y'ugwaruka icyo kimwe n'ikintu hamwe n'inzira navuga nti nk'ubu barakwiye yuko umwana mu kugira aheza amashuri bogira ikintu bavuga ko ari nk'ikibazo cyangwa nko kwandika igitabo kamubwira ati vuga ikintu ugiye gukora ubukojeje ibiye wungutse iki ugiye kubikoza iki kugira ngo ave mu ishuri yikuyemo ikintu cy'uko agiye gufata diploma ashyire muri envelope azize kudepoza hano kanaka.
Murakoze cyane. Tasiya nawe nyine ari ku murongo wa telefone uratwumva?
Ndagomba cyane mwiriwe neza.
Mwiriwe irindi zina huri? Ego ufise ikibazo canke icyumviro terere
mbo nihe cyinze nagomba kunganira mu gihe mbanje kuri mutumire n'indaye
ego
amagingo magaruka ku majambo ngira ngo navuga ntabiri
ijana na kisati hagati mwenda wa mwondo hindi ni hazansu anga mbuti kwandi wa riwa avuto kare mtu hindi ngo ributi ngarika hendo mbisa anje kwa kisa kajumi ya kisa yo kisabu kisini kwa aliko ya jirango mwere kutu ya jayi nini uro hindi kwa hindi mwere hindi oda tangani kwa kisini kwa aliko kwa mwere kutu kumbe kwa kisini kwa kisini kwa ari aya majambo abiri nakomeye na experience kandi ngo kwihangira kazi amajambo rero yisanzwe rakinteje igaruka gatuma mbere n'akazi gatago gatana kataboneka neza ukate nk'ubuvuze ko nk'umuntu ageze amasura yiye utumbira ngo ntabwo ni experience ngira nk'akazi wakawubwira ngo ajye kwisingaye imirimo namwari jamuri bire ni kusanga ugaruka bwinshi bikurirwa mu cyangwa isoni batawe bagarira ngo yita kwitunganiza umurimo ngiye kwishura uri mu muryango kenya udashobora no kuronka isabune y'amahera amazina abiri y'amarundi cyangwa y'amanyarwanda akingira ingene ushobora gutunganya umurimo wawe ugatwara nk'imiliyoni icumi rero ni sabu ziri kumwe cyane njye nkagira ngo ikubwanjye n'ibimba by'ukuri abarongoye ibihugu amareta kwa lakwa kwa watu kuhumba chanzi kwa kura kujete kujiri ndiri jia ni ndiri lako mwenye kire wesa hejeji hawe wawawo nako anabashora kumutu ungani ujango wa mwenye akazi mwenye lako umugambi hivu kia unizi hivu mwenye kutuwa kutuwa ungani ya ugwaru kago siru heja mashuru mwenye wajira kumbo ugura mwenye mwenye kumina heja wa hijana yeka kwa temu kira hamu kutuwa hiviri ya hijana kwa gire watu kwa watu kisiye ikiyamu chindere mkuri mjambi ya ani aliyo kandu kibu sigura kwa mbubi kuna mbubu jivuza wabu tahari mbubiko igusa ingora nikome yuhari niku sanga mbubi jivu gu arubu kene udasa angu nije kwa datu wa gire ndo wako jivuza ule miyo ningora mewira marete ya teza kwa kira ho umudambi mbubu kwenye jivu 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 jamu kubidyo kwa umuko jivuza wa kene yu wakura kumanga jivu wakana muhele saakani na mbubu jivu 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 niko rahuba na kongamira kamo umuntu wese bari mu rwego hanyumva hari jambo ryo na futu aho kongere ngo sindi kuri vuga bo niko ruri je nta cyase gese none bisigura ko umuntu hari gatago cyo kongera kandi bisita bamwe bafite ama experience akatari oya namba umuntu ashaka ko gusura afite experience yo mu mutwe afite gucyo bondi mbere yo kumva no kamadini ni kandi byindira nemo kuri nta guterera byahiye yitwa amareta cyane y'u Burundi dufate kandi ndimo nagatuye kumva ko ijambo experience ngo rifuta hanyuma ibyo kwihangira imirimo nabyo bagashyiraho ikigega kidatangura igaha uwo wese ahekeje ariko adashobora kwisinganiza umugambi n'uburyo bw'ibiye. Murakoze,
murakoze cyane Samuel. Nawe nyina aratwakuye Samuel.
Turabumva
irindi zina huri
nitwa Kwizera Imana Samuel nkaba nsanzwe ni mu gisagara cya Bujumbura.
Kibazo icyumviro
ka je n'intererano ndabye kubyimuka imbere yavuze n'ibyo bagenzanje batanguye bavuze gambiyonerano ivuga mu buryo butatu kugwaruka ku ruhande rw'ugwaruka na gisanzwe n'ugwaruka no ku ruhande kwa leta muri rusange hamwe no ku ruhande rw'abanyepolitike n'urundi ruhande bwa mbere bwobwo aya maleta yo muri Afurika na cyane cyane cyo kivuga mvuge bw'igihugu cyanjye cy'u Burundi mu gihe aba akeneye yuko abaho nk'uko atunganya imigambi yayo ata bintu by'ugucagari buhari yamusanga hari akavuye kadahera igihugu cy'amahanga kajagari nuko buri gihe leta rero yose yo biri ku ntwaro yo tunganya politiki idakumira na cyane cyane politike ishyira imbere ineza y'ugwaruka politike iza kwereka ugwaruka ko mucoca mu mwiheburo ko barubona kuko ntibitahuritse nka leta ugasanga leta irafite imigambi mu migambi yayo yose ibifite mu kingo kanaka cyo afite nk'icakure ikigeri yerekana neza mu buryo butomoye ineza y'ugwaruka cyane ibikorwa by'iterambere n'irakorera kugwaruka mu gihe bari ufite ibintu kanaka urimo rurakora byo kita bya bintu byo kujya mu migwi igwana bya bintu byo kwiyumvira ibintu abiriya bikagira akamaro byo kujya kwiki gihugu cyabo konona igihugu cyabo n'abakiri uwo mwanya ko mwanya wabo bacaba bumara mwanya kujya mu marigaro cura bacaba bumara mu bikorwa rubikete imbere ama garutse kugwaruka nago urabwi uko gwibukwa iyo imirije amatora ubu ko mu Burundi mu mwaka n'igice twimirije mu 2023 cy'amatora hazaba hageze kugwaruka kandi basubira kugwibuka mu kubemera utuntu uvuga nk'imbombo kujya ku mwana ushobora kumwemerera imbombo aza kujya mu mwanya udashika iminota itanu hama rwose rubona yuko rudoce byabyiyumvira ko bwo guki dukurikira abantu ubona ziri kukumviriza imigabo n'imigambi y'umunyapolitike kanaka cyangwa imigambi kanaka uza gushyira imbere ineza y'ugwaruka uzoshyira imbere utuntu duke bagiye kuronka hama iyo wa munyapolitike nibamara kumushyira imbere azoca afata ikintu kinababaje cyane muri Afurika umunyapolitike akaza avuga ibintu byinshi bivuga mu majambo mugabo hagira kubishyira mu ngiro kabirondera ukabibura ahubwo agatafata n'ibyaha asanze akatabyiba agasahura ubutunzi bwose bw'igihugu akatatwara muri bya bihugu bya Burayi akabikayo birateye ingwano ugasanga nk'umunyapolitike kanaka cyangwa ikaguka abanyapolitike kanaka ugasanga bafite amamiliyoni n'amamiliyoni y'amahera y'agaciro batwaye kunyegeza muri bya bihugu bya Twitter Uburusiya n'ahandi mugabo ugasanga ari umunyagihugu agipfa kubera kubura ikinini cya parasitamore kigwa amajana abiri ugasanga ariho abantu bitwa n'inzara aho gufata ayo mahera bari bize cyangwa ayo mahera yari ay'igihugu ari abanyagihugu bose akibaya henshi n'imigambi niba bubaka amahinguriro cyangwa ibindi bikorwa by'iterambere hama bahakabigwaruka wagwaruka buke rukoresha ingufu zabwo rufite mu guteza imbere ibihugu byabo baca bagenda kuyanyegeza hariya kugira ngo cya kiringo cyabo nicyahera bazoce bagenda n'imiryango yabo bayanezereguyemwo mu bihe bidasanzwe rero nubwo izo mpande zose ari zitatu haba leta haba ugwaruka n'abanyepolitiki mu gihe baba bagomba ineza y'igihugu kuko igihugu ariwe mubyeyi wa twese yaba ugwaruka yaba umunyepolitike yaba n'undi ari we wese ko bokorera mu runani nyagira umwe agomba kujya cyane ngo ahage hamwe aza kwirinda hacura n'amanga cyari uyundi muntu yishwe n'inzara n'ugwaruka rero ukaraba nago nyine nicyo ruguma ruteye inze kuri leta kuko tukabesha na Amerika cyangwa n'ibyo bindi bihugu biteye imbere cyane nta gihugu na kimwe cyoshobora gutunganya politike yotuma mu rugwaruka rwose umuntu wese yagize intebe y'ishuri ataronka akazi oya ahubwo gusa boraba bakagira politike ijya gutuma umuntu aza kumara ishuri mbere wanagomba ataza gukondera ku kazi ko muri leta aza kumara ishuri afite baramuteguriye ku kibuga afite ideoloji baramuteguye neza mu mutwe aza kwirondera ibyiwe na cyane cyane aza kwaka ideni mu mabanki bakarimuha na cyane cyane aza gukomanga hirya no hino akabereka imigambi afite bakamwumviza kandi bakamufasha urutiza kutukoye muri Afurika n'ahantu uzosanga ugwaruka kiguma mu mwiheburo ugwaruka twumva yuko tuzotunga ariko tugiye muri politike muze muri politike nawe tuzorinda kuza mu migwi igwana irumbanya igihugu cyabo ari nta muntu usanga n'umuhugu byo muri Afurika y'uburengero ugwaruka ariko rufite ingufu zo guteza imbere ibihugu byabo guherera muri ya mazi ngo barajya bukajya i Buraya abandi bajya mu migwi y'iterabwoba abandi bajya mu bindi
urakoze
rero umva rero mu kumariza n'umariza mvuguti umwe wese uhara umwe wese icagira icyo abona ashoboye nimba nibaza ko abo bategetsi bacu baba batwumva kandi ugwaruka muri rusange barutwumva umwe wese ahageza yokora ibitegereje gukora kugira ngo icyo kibazo cy'ubushomeri n'ikibazo cyo kubura akazi kize kirangire
murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sangara turiko tuvuga ku kibazo cy'ubushomeri gibangamiye cyane cyane abakiri bato n'abarangije amashuri mu karere ka Afurika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Desire yavuze ko uruhara arubona ku mpande zose haba leta n'ugwaruka tasinya aravuga ku vyerekeye experience ko hakenewe gushyirwaho uburyo bwo kuronsa akazi abantu kuko abahejeje ubasavye experience ntaba bafise. Hama Samuel nawe yari karavuga kugwaruka ngo gwibukwa n'abanyepolitike himirije amatora ngo abanyepolitike bavuga amajambo gusa kenshi mu ngiro ugasanga nta gikogwa akababona ko ibibazo nk'ivyo bibandanije ugwaruka ruzobandanya gwiroha rugerageza gushikira karere k'Iburaya rutira muri Sahel no mu mazi y'ibiyaga nka Mediterane nkuko tubibona ivyo bari ko ravuga uvyimvira kuri Kigali yone
ego uko nokuri nkuko babivuze ati ngo yabibona ku mpande zose mugabo cewe ikintu nguma mpagarariye ko ni leta ego nitugume tuyifata nkuko mengo na kanu gasanzwe na noshura gutegura ibintu byose mfite n'imitahe yose mugabo mbira ndabikorere muri kino gihugu bikanka kubera iyi leta itanyorohereje kubera inyankiye rero niko n'ubu ndabivuga leta niziraba aba niziraba ibikwiye mugabo jewe kuri jewe ma personnellement simbona yuko bikunda simbona ko bikunda kuko ndibuka kuba mu 2015 hari hagiyeho umugambi wo kugwanya gushomeri mugo gushino saha ntahe giritano bwiri positive yahari nta kintu nakimwe kiboneka ni migambi iyo migambi irajaho ikongera igahera atakintu nakimwe mu itakintu nakimwe ubona ishitseko ari naco gitumba ubona yuko byukuri abanyepolitike bohindura system bakaraba igikwiye akaba ico kiba gikwiye gukorwa ntibagume bishinga ibintu byerekeye gutwara ibyamato ora igiki kuko urabona yuko cyane cyane ngaha mu Burundi ari byo bizinga n'iki gihugu ubu hoho n'ubwa yuko nta kindi kintu kiri mu mutwe w'abanye politiki ha mu Burundi ubu tugiye mu gihe cy'amatora ni 2019 iratanguye niho hatangura rero ibintu by'amatora bitangura gushuha umva nta bindi bintu biri mu mutwe no kuraba no gusubiriza inzego hai bari wacyo bavuga ati SK byari ndutwemerera abanyagihugu muri iyi myaka 5 ibyo twatuje mu ngiro n'ibyahe ibitaje mu ngiro n'ibyahe nae bari wacyo umva no kuraba ati ndusubiza hindego hama umva bacha guma bari kuri yari tumenyene ibyo bagananze bacha bayugananga mu myaka 10 15 20 urumva nta kintu kimwe bishasha kiba gihari rero ibintu bivuga gikomeye nuko bahindura systeme bagahindura politiki bakavuga ati SK twe dukora iki kuri urugwaruka ko twagiriye ubuntu tukaruronka rukaba rukomeye rukaba rufise inguvu SK tukoreka abanyamitahe bagashiraho imitahe yabo ngaha mu Burundi kugira bashobore kuronsa urugwaruka ubuzi SK urugwaruka rukuru wihihangira imirimo tuko tubagororeza mukuronka aya makredi kuko kuronka credit no munsi muri banke ifo ko ipoteka ikintu SK ubuye mu ishuri nta kintu kimufise nta nikinga nta kintu kimufise imbere n'inyuma icyo kintu byo twara muri banki ikaguhereza amafaranga tizo bari biki mu bayi byose leta bigiyemo ibyo byose birakunda leta igashiraho ugwego kavuga ati uru nungo rwo gukuraba ama projet ari micro projet cyangwa macro projet bwo bataba abantu abashoboye ifo kumubahereza uburyo hama leta nayo igasiva eske ibyo bintu bizokunda kwere ni muri no myaka turiko turabamwo sindabibona neza kuko leta urabona ibyirimo kuko igihe umuntu ubona ahagaze n'indaba yuko ari yumvira urabona yuko at si gen habyo mbona yuko ari muri no myaka ifuko turonka abanyepolitike by'ukuri bashobora gushiraho ama projet yo gufasha ugwaruka bakabona bakamanda bakamenya valeur y'ugwaruka kuko ubunyepolitike uri ngaha utazi valeur y'ugwaruka nta n'ikintu ushobora gukorera uwo muntu kuko deja kugira gufasha umuntu ifuko kwanga kumenya valeur yiwe utazi valeur yiwe ntushobora no kumufasha ubu rero nkuko babivuze ikibazo gira abakoresha ugwaruka nibyo bya politike nkuko byabaye muri Demirikenze yabo ugwaruka rukuru rwihagira imirimo rufise ubuzi rufise icyo rukora ntibyari gushika kurya ubu rero harageze igihe rero barukoresha amafaranga bakoresha amakori ya leta bakoresha uburyo buva mu banyagihugu barawufise baduza bararuhendereza nyine abo mafaranga kuko birirwa ku marigara birirwa mu matabi birirwa mu biki mu bintu bitagira ikimazi bazovuga ati nimudufashe rero ubu rero unovuga bagira babibuke mu kubahereza ya amafaranga ku kinyiko kugira bagende bakore n'ibindi bintu novuga ibi bitari byiza rero abanyepolitiki ifuko kubo kwikubita agashi bakaraba ugwaruka ico riba rukwiye kugira bati eske aba bantu tubakorere iki kugira bashobore kwiteza imbere aho kugira bashobore kubashikana ahantu atacu bizo bimari muri kazoza
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone Innocent araduhamagaye Innocent
yego
irindi zina huri
ndani kwandwe mana ne ndagamu kutera cha kutumira mukanyoshi
ikibazo intererano
kiyatawone intererano cyo cyo bona kugaruka kuburuheza ubu umva nta kazi kagihari muri leta umva mukuri ko twicaye hariho nk'abafite nk'abamaze nk'imyaka itanu badakora bararindiriye ubuzi bwarahize icyo nobona ni uko leta yoshyiraho amashyirahamwe hama abanyeshuri nabo bagakora cyane nabo akaraba ingene yoshyiraho nk'amahinguriro igahamagara igatuma nk'abakozi bagakora kubera ubugwaruka ruheza ni rwinshi rumwe rwicaye muya rwarabuze akazi abandi nabo biyunganya utwabo icyo nubona ni gushyiraho nk'amashyirahamwe menshi nk'umuntu akinguganya cyane nabo nk'abanyeshuri bagiye kera ukagira nka asosiyasiyo ukaraba nk'umuntu yabaha nk'umutahe bakadarambagize icyo ni cyo mbona kubera ubugwaruka ruheza ni rwinshi nta n'akazi kagihari urumva mukora nyine nk'umuntu twiyungunganya cyane bagashyiraho nk'amashyirahamwe iki ni cyo kibazo ntubona
urakoze Theogene nawe uratwumva
ndabumva neza
irindi zina aho uri
ni Kigali mu Rwanda
ufite akabazo cyangwa icyumviro
ndatanga intwererano kuri icyo kiganiro ni cyiza cyane ndagira ngo mbanze mbashimire
urakoze
ikibazo rero cy'urubyiruko rukennye cyangwa se rushomye ni ikibazo gikomeye cyane muri bihugu byacu byo muri Afurika munsi y'ubutayu sinzi urebye ibihugu byacu ubona abanyamahanga babyinjiramo ariko ari abanyamahanga bafite imitahe cyangwa se capital nini cyane nta bantu bashaka ubuzima binjira muri bihugu byacu twebwe dushaka ubuzima tugerageza kwinjira mu bihugu bavamo ari na mpamvu tugira ibibazo ugasanga abantu baragwa mu muri za Mediterane nk'uko byavuzwe ugasanga abantu barafatwa kuko abantu kenshi bagenda nta n'ibyangombwa bihagije ngo agende muri ayo mahanga ariko icyo mbona kibazo gikomeye cyacu urubyiruko amaleta atohereza urubyiruko ntabwo mu by'ukuri kubona akazi muri leta ku rundi ruhande ntabwo bishoboka ntabwo urubyiruko rwose rushobora gukora muri leta kuko ntabwo icyo gihugu cyaba kigizwe n'abayobozi kandi ntabwo byashoboka umuntu yakaba ava ku ntebe y'ishuri aza atanagambire wenda gukora muri leta akaza ariko abona aho igihugu cye amarembo afunguye ashobora gukora ku buryo bworoshye ariko usanga mu by'ukuri imipaka usanga hariho utuntu tw'inzitizi dukomeye cyane ntushobora kubona capital ntushobora kubona fondasiyo y'ibyo ukora amafaranga afitwe n'abantu bakize cyane abakennye turakennye nyine nuko nguko mu bihugu byacu tumeze sinzi abayobozi bacu nimba ako kantu bazigera bakareba ikibazo gikomeye cyane kubona abanyamahanga binjira mu gihugu bakinjiramo ari abakene ari abakire tuto twebwe tujya nta bantu bashakisha ubuzima bashobora kuza mu bihugu byacu usanga ni ikibazo
murakoze Sylvestre nawe nyine ari ku murongo wa telefone Sylvestre uratumva
ego ndabumva
irindi zina aho uri
ndi Bujumbura
ego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro nashaka gutanga
ego
ku bijyanye na twebwe ugwaruka duheze amashuri tugashya tubandanya mu gihugu mu bubandanya ubuzima busanzwe bisho mba nuko leta yoshyiraho amashyirahamwe menshi ajya gufasha ugwaruka kandi kongera ikagweza akazi kuko bahigira amahinguriro menshi kugira bagwaruka nabwo bashobore kuronka akazi rushobora gukora yuko kuguma ari bagwirukwagurjana mu bintu bya politiki ibintu bya politiki ndetse na kenshi bikunda gutwara ibintu abantu bugwaruka cyane cyane nacyo gituma rero leta yoguza akazi ikagwiza n'amashyirahamwe kugira bagwagwaruka nabwo rushobore kugira icyo gwifashije ari nacyo gituma kenshi na kenshi tubirabye usanga ugwaruka gwinshi uriko urahombera kubera iki leta nta mashyirahamwe yo hanze yajye kugwiza akazi hano mu gihugu kugira gwagwaruka nabwo rushobore kugira icyo rushobora kuba gukora akora hagaca hasubira kuba abantu mwinshi barabara urujya n'uruza rw'abagwaruka rukirirwa rwicaca cyo rukora kandi mu gihugu hari ubuzi bwinshi
tekereje yuko atapfitike yo kugira akazi ihari
murakoze
yego
murakoze radiyo ya Amerika i Washington DC ndibaza ko leta y'Uburundi yigize gushikiriza imigambi yerekeye iterambere mu kiringo kiri imbere sinzi ko ari horizon 2035 sinibuka neza urabinyibutsa Lionel muri iyo migambi igenewe gukura igihugu mu bukene hari uruhara rwahariwe abakiri bato iyo migambi murayemera muri baza kwizoroja mu bikorwa
ego imigambi nabivuze yuko imigambi leta byukuri aho boneye leta ifite imigambi myinshi cyane ifite imigambi myinshi mugabo nire ni imigambi iri mu mpapuro ni imigambi iri mu mpapuro kugira ije mu ngiro ni ibintu jewe ma personnel mandi ko ndaraba ni ibintu bigoye kubera n'imigambi yoba iriho iri yankuru no munsi uko agerageza kuraba ukaraba n'imigambi iko igenda nabi cyane n'imigambi n'ibintu byo gusukwatanisha nyine ibyo byose no vuga yuko kugira bibeho hatariho stabilite politike n'ibintu bigoye biragoye kumva yuko ushobora kugenda wicaye uruhande rumwe hariho umuntu ariko arapfuye gishati ubundi nawe akwega hino nicyo bituma ubona mu Burundi wacu by'ukuri ngumashimikira ku banyepolitike kandi handi ko ndavuga ku banyepolitike mba ndi kumvuga ku banyepolitike mu mpande zose yaba abo muri leta yaba n'abatari muri leta by'ukuri barabe igikwiye kuri ubu Burundi bw'iwacu barabe igikwiye kuri iki gihugu cyacu cy'u Burundi aba ari cyo gikwiye gukorwa kuko njyewe ndibuka nkikiri muri segondere ndushijwe amanota narababara nkagira umujinya birababaje rero nko kubona abantu twitokora ba professeur no munsi bari muri politique abantu bakuze muri politique mugo no munsi ubona ibihugu byo muri kano karere ukungene ruko biravansa twe twirabiyeho narije mura ntembera nyene nkavuga ati ndasimbiye mu Rwanda no ngendagarutse ndasimbiye muri Kenya aho muri Tanzania ukabona ukungene uno munsi ibihugu ruko biravansa ukacugaruka ngahi wacu ukabona imi ukabona inkina mico abanyepolitiki no munsi barimo byukuri naje nababwiye ko ndi umuntu mutumeze ndi mutoyi cyane mfite 25 ans byukuri uranakora ibintu biteye n'isoni uri yumvira ati SK abantu dufise abanyepolitiki dufise bari mu biki biyumvira iki biziki bariko bajahe bariko bavahe ni ibintu biteye n'isoni rero byukuri ibi imigambi yose leta iri kurashikiriza iri mu mpapuro biragoye kugira ije mu ngiro hatari stabilite politike
iyo
banze bashyiraho stabilite politike hama bashyiraho imigambi abanyapolitike baje hanze bagiye kurahura ubwenge bagiye kuvuga ati tugiye kuzana ibi abanyamitahe binjira mu Burundi bakore bareke kubona abanyamahanga bacumiye ngo babonye abantu baje kugira ahantu urabona kungene amashyirahamwe akomakomeye internationale bayahagari kandi ibintu byose n'ibintu ubona yuko bishyira bisinzigaza igihugu mugabo ujye yahagaritse wewe avuga ati jewe narenze tikije hariya nge nta ngorane biragoye rero kutukuntu cyo turabarundi muko nitwiyumvire kuri batoya atacu bafise barari nzara biragoye n'ibintu bigoye kugira dushire kwa vanta mu gihe cyacu cy'u Burundi
hari n'ikindi kivugwa ko akanovera kayite y'inyigisho yagabanutse mu Burundi icyo kibazo cyo ntimona ko gikomeye cyane muri make
ego nibyo bintu byose birimo eski inyigisho zitangwa gute ubumenyi wabona abo bantu basohoka mu makaminuza no munsi bafite ubumenyi bungana gute ibyo byose n'ibintu ubona yuko kuko umaze gusohora umuntu afite ubumenyi buke umenya yuko hezirita igumi iri negative ifo yuko ibyo byose ngo ngaruka kuri leta ifo ko leta igira politike nziza igasubira gutanga kanovera guhera mu nyigisho za kaminuza ndeka mbere n'amashuri yisumbuye bakongera kuko umuntu umunyeshuri ameze kujya kugitegwa ugihera hasi ukivomera ugishyira mu ifumbire niyo kizotanga defuye mugabo umuntu uhengera hejuru kaminuza kugira umufate eske udofata umuntu utazi iyo ahereye ni ibintu rero leta ikwiye gushyira mu ngiro mugabo iyi leta mu mpamvuga yuko leta by'ukuri bategereza kuraba niba arabe ibintu biba bikwiye gukorwa ntibagume bishinga mu bya politike mu bintu byo kuganira ubutegetsi mu bintu byo kugirane ni ibintu ubona yuko abanyagihugu ubona yuko natubugwaruka tuguma tujuragurika tutaba turi stable hama iki nobwira ugwaruka nacyo niba arabe igikwiye ugwaruka barabe ati muri kazoza ujya nta nkunda n'ujya nta nkunda hama ruje hagati vuga ati tondere kazoza wacu upfuma uvuga ati nkore y'amajana abiri mugaba yiwawe ntugende gukorera amamiliyoni mugaba wazogenda gucafuza abarundi azogenda guteranya abarundi ugaruka rukore ibintu nubwo atabuzi rukwera ibyo bintu nyene bibayabaye nkuko abakristo bavuga ngo muduhize kujya bidukwiye umunsi barabe ibyo bintu nyene bikeya abari byo bakorera kuko urabona yuko ku mpande zose ha Burundi abanyepolitike by'ukuri jewe ni ibintu novuga
rakoze
ntanze notanga umudari w'imaramari ku banyepolitike bo mu Burundi
yerekeye
ukumere bakora uteze imbere.
Urakoze cyane yamutumire wacu Lionel Ndayishimiye yarangije amashuri ya kaminuza mu Burundi yamarata araronga akazi muri kigiye twariko tuvuga ku kibazo cy'ubushomeri kuba kiri bato na cyane cyane barangije amashuri batagira akazi muri Afrika cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Turashimiye baduhamagaye bose bagashikiza ibyimviro kwabaza n'ibibazo na mwese mwakurikiranye iki kiganiro tubifurije mwese bihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu.